mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaka mwiza nshuti bakunzi wa 2019. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Juridiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko ari ababanyi biwe bakomeje kubangamira umutekano w'u Rwanda. Hari mu ijambo yashikirije Abanyarwanda abifuriza umwaka wa 2019 mu ijoro rya mbere bucari kwa kabiri. Turabigaruka ko handi hato. Hagati aho, Perezida Nkurunziza w'u Burundi mu ijambo ryiwe yibanze ku gitero cyahitwa mu Ruhagarika mu Cibitoke Idonido ni mukanyi sasa. Ako imbere kuja kwidwa nido ya makuru nce ku masonga n'andi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ku butegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaciye internet mu gihugu cyose mu gihe abanyagihugu barindiriye ivyavuye mu matora ku munsi wa Mungu yaranzwe na kajagari mu turere tutari duke. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila Barnabe Kikaya bin Nakarubi yasiguye ko leta yugaye internet n'imbuga zose ngurukana bumenyi mu ntumbero yo kwirinda imigumu ko nyuma yaho hari amakuru y'ibihuha y'ivyavuye mu matora yahanahanywe kwizo mbuga ngurukana bumenyi. Bitekanije ko ivyavuye mu matora bitangazwa igenekezo rya 15 kuno kwezi kwa mbere. Umukuru w'igihugu mushasha na wakarahira itariki ya 18. Baba batavuga rumwe na leta co kimwe n'abashigikiwe n'ubutegetsi bose bavuga ko bizeye intsinzi. Mu gihe amatora mu turere tuvugwamo Ebola n'umutekano muke nka Beni, Butembo na Yumbi yungurijwe mu kwezi kwa gatatu no mwaka, abasesanguzi muri politiki bavuga ko bishobora kuzokwega matati na rijya ayo matora azotunganya umukuru w'igihugu mushasha yarahejeje kurahira. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko internet n'imbuga zishishwa kwa makuru bitari ko birakora kuva kwa mbere bizoguma vyugawe gushika vyavuye matora bitangajwe. Hambavu ya internet yaciwe muri Kongo ni radio mpuzamakungu y'Abafaransa RFI. Abanyekongo batari bake bakura kwa makuru nayo yarugawe. Afrika y'Epfo ejo kwa kabiri yafashe ingingo yo kwatamukozi numwe ashobora guhembwa amafaranga ari munsi ya marande 20 ku isaha, ni kuvuga idolari n'ibice 39. Perezida Cyril Ramaphosa ariko yiteguriye amatora yo mu kwezi kwa gatanu yasiguye kwa bakozi imiliyoni n'imiliyoni bazoharonkera koyokwe. Mu mashamwe serukira abakozi ntibarashobora kumvikana nimba boshigikira uwo mugambi canke bo wiyamiriza. Ni umugambi ushobora kuzorwanywa n'abatavuga rumwe na leta. Umugambi uri ku butegetsi muri ico gihugu wa ANC wizeye ko iyo ngingo izoshimisha abayoboke bawo baba hagati mu gihugu no mu bishe bibamwo abanyagihugu bacumbagira mu vyerekeye ubutunzi. ANC yaratakaje abanywanyi batari bake mu kiringo Perezida Jacob Zuma yamaze ku butegetsi kwera ikibazo c'ibiturire. Ibisagara abanywanyi b'uyo mugambwe bagabanutsemwo ahanini ni Johannesburg hamwe na Pretoria. Perezida Ramaphosa yatangaje ingingo y'amafaranga umukoresha adategerezwa kuja ku munsi mu guhemba umukozi wiwe mu ijambo ryo kwifuriza abanyagihugu umwaka mushasha wa 2019. Imisi 12 irarumanya umunsi kuyundi hari imirimo imwe imwe ya leta z'umwe za Amerika itariko irarangurwa kwera abashinga amateka b'abademokrati n'abarepublikani batarashobora kumvikana ku mafaranga yoshigwa mugambi wa Perezida Donald Trump wo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexique. Ku munsi wa kane winondwi n'amashinga amateka nshasha izoba igwiriyemwo abademokrati izorahira manda y'imyaka ibiri. Vyitezwe ko abademokrati baca biga integuro y'iteguko ririmo amafaranga leta izokoresha, integuro ishobora gutuma imirimo ya leta yongera gutangura. Mu gihe integuro ishobora kuba itarimo amafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome rugabura umupaka Amerika ihana na Mexique, Perezida Trump abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko umutekano w'igihugu udashoboka uruhome rugabura Amerika na Mexique rutabonetse. Perezida Trump ashaka ko abashinga amateka baramuha imiliyaridi zitanu z'amadolari kuyarenga imiliyaridi 20 azokoreshwa ku vyerekeye uruhome ku nkengera z'urubibe na Mexique abademokrate bemera gutanga umuri ya ridi ni miliyoni zitarenga amajana 3. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugura ni kuri 19 na 22 turi no kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kongere twifuriza umwaka mwiza wa 2019 twongera tubaye ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi duhera ku ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije abanyarwanda mu gicugu cwa kabiri abifuriza umwaka mwiza muri iryo jambo Perezida Kagame yongeye kwikoma ibihugu bibanye vyiwe avyagiriza gufasha abarwanya ubutegetsi bwa Kigali mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa atwibutse ivyari muri iryo jambo
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bo bifuriza umwaka mushya wa 2019 umukuru w'Rwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro icyakora ni yabuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe aravuga ko muri Afrika muri rusange ibintu byifashe neza ariko kuwo mu karere ari kinyuranyo
umubano wacu n'ibihugu bya Afrika umeze neza Ariko haracyari ibibazo duterwa nabimwe mu bihugu duturanye bamwe mu baturanye bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNC n'abandi ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda itatangaje yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho
imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro nubwo babihakana mu ruhame iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika nkabagira ngo sabe abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu nubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019 mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero murinda ubuzima bwanyu n'ubwo abagenzi banyu
Perezida Kagame avuze ibinyuma y'iminsi humvikana guterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira gabitsi na gahiye kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi na gahiye imigenderanire rasa n'iyahagaze Uburundi bushinje u Rwanda kuba nyirabayazana ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015 Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi hatanira kwiyamamariza indi manda nibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda ariko Kampala nayo irashinja Kigali birego bisa n'ibyo bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Murundi naho Perezida Pierre Nkurunziza mu ijambo giwe yemeje ko mu mwaka twaraye dusozere wa 2018 umwimbo wagenze neza Raymond Zimana atubwide ibindi byari muri iryo jambo
Muri iryo jambo Perezida Nkurunziza arashima ko uyu mwaka urangiye mu turere twose tw'igihugu harangwa umutekano kandi abarundi bari mu mahoro. Agashimira inzego zijejwe umutekano. Nahashima umutekano aragaruka ku gitero cyo mu ruhagarika muri komine Buganda inara n'icibitoki aho abagizi ba nabi bishe abantu 126 abandi ndwi barakomereka. Iyo tangazo gerekana ko haciye hakugwa amasaka henshi mu gihugu, inkoho 123 zirafatwa, amasasi 1695 n'ibikono by'amasasi 27 ibisasu ntezwanoke 446 n'ibisasu biteze ibirwanisho 27 amamine 8 hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ikindi ashima cyaranze umwaka wa 2018 nuko ibyiyumviro byavuye mu Barundi byavuyemo ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rishasha. Iyo naryo nkuko biri muri iryo jambo ryasubije Uburundi mu biganza by'Imana nkuko byari mbere y'umuzo w'abakoroni. Arashima ko hatsimbataje ubwigenge bw'igihugu ari nacyo gituma hazobandanya hegeranywa uburyo bw'amatora ya 2020. Mu bijanye n'umwimbu, Perezida Nkurunziza ashima ko umwimbu wiyongereye kuko atamanuka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Zibonekeje kandi kigo kijeje gutoza makori n'amatagisi obe cyatoje amafaranga arenze ayo cyari cyategekanije. Aha Perezida avuga ko mu gihe hari hategekanijwe gutozwa imiliyaridi 200 hatozwa imiliyaridi 850. Mu iterambere umukuru w'igihugu yemeza ko agiye kubakwa amabarabara atandukanye ahani nka Kibumbu Gitega, Bujumbura Gatumba, Nyanzarake Rumonge, Rumonge Gitaza hamwe n'ikivuko cya Bujumbura. Muri uno mwaka wa 2019 hagiye guhagurukirwa ikibazo cy'igwirirana ry'abantu. Ni muri iyo ntumbero, muri iyo jambo ry'umukuru w'igihugu yemeza ko ubushikiranganje bujejwe ibyo gutunganya ibisagara buhagaritse ibyo gutunganya ibibanza bishasha by'uburaro mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yacu. Perezida Nkurunziza yemeje ko azobandanya igikorwa cyo gutegura amatora ya 2020 mu kwegeranya uburyo bukenewe, nayo abahunze abahamagarira gutahuka mu gihugu cy'amavukiro kugira bitegurire amatora. Yasabye ibihugu byakiriye Abarundi n'ishyirahamwe ya serera by'impunzi ku isi gufasha no korohereza kugira impunzi z'Abarundi zitahuke mu gihugu. Iryo jambo ryashimangiye ibijanye n'umugwa mukuru wa politike. Umukuru w'igihugu akamenyesha ko amanama shikiranganje yose agiye kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kandi n'imigwi imwe kiretse ubushikiranganje izokorera muri iyo ntara. Ahavuga umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever n'ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB n'iyindi. Arangiza iryo jambo agirira ikigongwe imwe mu migwi y'abanyororo yisunze ingingo 114 y'ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Iyo migwi nayo n'abafunzwe bakatiwe umunyororo utarenze imyaka 5, abakenyezi bibungenze canke bonsa, abagendana ubumuga bugaragara, abamaze mu mvuti cya kabiri cy'ikiringo bakatiwe, n'abandi hisunzwe uburemere bw'ivyaha bagirizwa n'inyifato bagize mu mabohero. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Twongere dusubire mu gihugu cy'u Rwanda, ahavuga umurundi kazi yahungiye i Kigali aherutse kwandika igitabo kuri kahise ku Burundi gategura kazoza. Madame Perpetue Miganda mu gitabo ciwe avuga ko iyaba abarundi n'indongozi barakurikije akaranga kabasokuru atandiye neza politike ziba zikivugwa mu Burundi. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yaganiriye na Madame Miganda ku ico gitabo ciwe.
Madamu Perpetue Miganda, ndabaramukije. Iki gitabo muherutse kwandika gishimikiye ku ngingo izihe nkoronkoro?
Mu majambo make, iki gitabo Trésor du Bondi Ancestral kirimwo icyo nokwita ubwenge, ubumenyi kama bw'Abarundi buhambere. Ni ukuvuga nibiki Abarundi bari bazi imbere yuko haza ubundi bumenyi buje buva mu mahanga. Mvuga nti ni byiza yuko twimenye ico turi. Iyo abakera baramutse abana ba abavyeyi ababanyi inshuti bagira bati giriyuva niyuja nukuvuga yuko umuntu iyo atazi icari atazi cyo nokwita mu gifaransa bavyita ngo identite ukabutana kigendera nukuvuga yuko nta mizi ni meze nk'igiti kitagira imizi iyo haje umuyaga kica gitemba
ego cyane izo trezoro canke ubwo butunzi buhebuje mushaka kuvuga nubuhe
izo trezoro mvuga ni nkizi abarundi kuva na kera nta muntu aje kubigisha ngo barazi imana imana barayisenga bari bayiza bari bazi yuko imana iri hose bikigira kabiri hari imiti yari hari yari ku rugo yari mu ndimo yari nk'ahantu henshi ugaca usanga ntibarinda kuja kure wasanga bazi imiti baha abana babo ikindi novuga kwari ukuntu abarundi bakunda umurimo gukora nta muntu yaba umunebwe ntiyabaho n'ikimenyamenya nuko umwana kuva ku mwana w'imyaka itatu baramuha akantu gatoye kagenda kuvoma umwana amaze imyaka itanu baramuha agafundi n'icyibare akagenda akarima umwana w'imyaka itanu itandatu yaragenda karagira inyana hageze akamenya amasaha yo kuzicura barakunda no gufashanya muri uwo murimo bavuga bati reka dufashanye bakagira n'ico kibiri hanyuma iyo hageze ku mugoroba baragenda bakicara hamwe bagasangirira hamwe n'akarwa bakavuza inanga bagaca imigani bakabyina kugira ngo habe wa ubumwe
ego mufasone perpetu kubgawe ubwo butunzi buhebuje cyangwa ubwo butunzi kama mubona bukwiye kudufasha iki muri kino gihe mu Burundi bwa none
solidarite yamyeho kuko umuntu agirwa n'uwundi nuko tunganiza abandi nuko tutikunda kuguma wikunda wewe murazi neza yuko abakera nk'umuntu agwaye baragenda akamuterura ninderutse iyo abavyeyi batari hagufi baragenda bagasanga abana bisigaranye bonyene ntibigera bababonyene iyo umuntu yaraje umurima ababanyi baragenda bakamufasha iyo umuntu atimbuye abandi baramwimburira bakagenda bakamuzanira ivyo we ataronze nk'ivyo je ku bwanje sinumva ko ari ibintu byo byateje guta agaciro abantu bakaguma bakundana urwo rukundo rukama ruriho ariko murabona yuko ivyo bintu ku imyaka ihera biguma bitakara mu Burundi kuva haraciye iminsi itari mike biguma bitakara bukebuke byagiye biratakara umwe wese yirukanga mutwiwe mugabo ra justice sociale igomba itakara n'ukuvuga ikintu kuvuga gutunganiriza bose atawe ukumiriye icyo kintu je ndavuga ko kirabuze kiremwa muntu atunganirizwa ahari hose yaba muto canke mukuru
nimba atari banga icyo gitabo watangiye kuciyumvira kucandika ryari
kandi icyo gitabo natangiye kuciyumvira kera ndagomba mbona nti kubona abarundi baza bararyana ni ukuvuga yuko hari ibintu mu mizi yacu byasambutse byatakaye numvuga igitabo navuze nashaka yuko abantu twibuka yuko hariho ibintu basogokuru bari barubatse bagenderako kugira ngo hagume ubumwe habe amahoro abantu bashire hamwe
2015 naho tubona imvo nyamukuru ngirango
natanguye kusura kugira ama interview igihe nari ndangije akazi kanje ko nakora muri East African Community ndandonka umwanya munini hari mu 2014 niho natangura kugira manuscript ya mbere ariko mu 2015 nacye mbona ko bikenewe cyane ariko nari navyimvira imbere ya
mufasone perpetu y'imiganda murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika ariko ndabona umenga hari n'icyo bashaka kwifuriza abarundi
icyo no kwifuriza abarundi sinotandukanye ngo nabahunze n'abatahunze reka dufate abarundi bose yuko igihugu cacu kironka amahoro gisubira mu bumwe abahunze bagasubira gataha mu zabo tugasubira tukaronka intahe mu makungu tugatera imbere umuntu wese akabona gushira akizana ubutungane murakoze
cyane mufasoni perpetu y'imiganda nibutse ko urumwe mu bafasoni bakunda umuco ofisi imizi kuri kahise ku Burundi gategura kazoza
Arakoze na Pierre Claver Niyonkuru ya yaze na Madame Perpetue Miganda mwumvise ico yifurije Uburundi aho muri namwe turaza kubaha kanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya umwaka mwiza ariko imbere yaho mukanya ikiganiro camagara yacu. Mutuno musi mukigani ucingene twabungabunga magara yacu na yabacu tugaruka kuki turagaruka ukibazo cabantu sanga barenza imyaka 6 ariko bacituma aho baryamye abahinga mu bijanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari numwigisha muri kaminuza y'Irenovata Irambona asigura inyifato ababyeyi bafise abo bana bakwiye kugira ni kuri mikro ya mgenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Umwigisha Renovat Irambona umuhinga mu by'inyifato atangura asigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto w'imuburiri.
Novuga ko icambere ari kuba bafise abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa heredite. Abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba. Hanyuma ikindi ca kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bita ama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho ko mukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira ko avyuka.
Ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye.
Hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango canke ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye canke ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure canke ugasanga nk'umwana mwahinduriye ishure canke yahinduye aho muba ndongo abantu bimutse ivyo vyose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye.
Ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe.
Hanyuma nawe agaca avyishura ko akoresheje ubwo buryo.
Mbega umwana ahepa kugira uwo mwanda mu buriri afise imyaka ingahe?
Gushika ku myaka 5-6. Aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba ni kikugera ku myaka 5-6 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo novuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 5-6 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda. Iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umuvyeyi yoca atangura kuvyibazako.
Kubera ko hari zimwe mu mvozi zishobora gutumwa n'ingwara zo mu mubiri umuhinga Renovat Irambona ahanura abavyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arenge imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera.
Cambere coco niyo nyifato y'abavyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira n'impaka ntibabandanye bagirisha vu bonyene bakitunganya inyifato y'abavyeyi irahambaye. Hanyuma ikigira kabiri nuko abavyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekana. Hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto abavyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira.
Uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu ka sugumwe. Umuhinga Renovat abandanya ahanura ababyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe.
Bene ivyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ivyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko abavyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda nisoni zinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukuntu rero boba bara abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ivyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo ababyeyi badukoreye nivyo batadukoreye nivyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze ico kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kagubandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika It's crisp with the drama guy oh, no, no.
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Diane Ndonse arakenuye ncuti bakunzi muri benshi mukomeje kudusaba ko mushaka kwifurizanya umwaka mwiza ariko akanyamura bona ko atari na kenshi mugatwavuze yuko tuza kwakira babiri gusa gucyo tuze turagabanya mu biganiro byacu bitandukanye tubaha umwanya wa mbere ni Frederic Ikadze Frederic uratwumva Ego uherere hega Frederic
Nisagiri mu Burundi
ugashaka kwifuriza umwaka mwiza abande
ndashaka kwifuriza umwaka mwiza na cyane cyane radio iyo vada merite ikironsa kakajya kugutasha bacu batari kumwe ubwa mbere na mbere ndahera kuba kuri ba muyomba batuye i Kigali mu Rwanda nkaba ndabifurije umwaka mu mushasha ukuronka mu ibyiza byinshi nkaca nifurije abandi ababyeyi banjye tutari kumwe nk'abasanzwe ndi ku mashuri igitega bakaba bari muri sesemo mu Rutana ego bagira umwaka mushasha nabo nyine ubabere uw'amata n'ubuki
urakoze cyane rwose Frederic tase kandi na Emmanuel yedutunge twavuze ko akanyari gato Emmanuel nawe uherereye he
Ereye mumugwa mukuru mu Kigali mu Rwanda.
Abo wifuriza umwaka mwiza utarengeje batanu.
Nifuriza ababyeyi banjye n'abana bose tuba turi kumwe hano mu Rwanda. Hamwe n'abandi bose. Urebe na mukuru wanjye witwa Ngabonziza bose babarimo bose.
Urakoze cyane rwose Emmanuel mu gihugu cy'u Rwanda nawe we ubwira umwaka mwiza. Tuzoza turagabanya buke buke mu biganiro byacu bitandukanye muri benshi mwadusabye ko mushaka kwifurizanya umwaka mwiza mwakoze rero kumviza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi tubashimire kuba mwarabanye natwe mu 2018 tukibaza ko na 2019 bizogenda uko ako mushaka ko duhubura mutwandikiye kuri radio yacu @gmail.com yakoze Facile Gebe yegeranije amaje hamwe na Jeanine Mukankusi yamfashe muhinga bw'izuma na ingenieur bari kumwe nanje na Lidiane nahazwe nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo nkaho twahereye Poste Instagram, babi bonye bajingitwe, bire.
VOA Afrique, dites-le à un ami.